Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe. Amakuru tubafitiye uno munsi tuyahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa mu karere ka Afrika. Abantu bashika 11 barishwe n'umuhari witwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wa gatatu. Ibitigiri bice bishikana ku bantu hafi 70 bishwe muri ako karere kuva mu ntango y'iyindwi. Umukuru w'igisagara cha Mungwalu Jean-Pierre Pikilisende yavuze ko abimba ubutare bw'inzahabu 11 ari ubiciwe muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko, kandi bishwe n'umuhari witwa FPIC. Abo biyongereye ku bandi bantu 53 bishwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu mihana ibiri yo muri Ituri. Ubwicanyi bwahitanye abantu benshi ku munsi umwe, kandi bukekwa kuba bwakozwe n'umuhari ADF. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie ryarakuye Mali muri uyu muryango ejo ku munsi wa kane, inyuma ya kudeta igira kabiri yabaye muri ico gihugu mu mwaka umwe. Ariko iryo shyirahamwe ryagumanye imigenderanire na Mali mu migambi igamije gusubiza igihugu ku rutonde rwa demokarasiya. Ico gihugu cyo mu karere ka Afrika y'uburengero cyaranakuwe mu muryango umwe bwa Afrika hamwe no mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ubufaransa ejo ku munsi wa kane bwavuze ko buhagaritse ibikorwa bya gisirikare bwahora bukorana n'icyo gihugu cya Mali.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, inama nshingamateka na Sena muri Denmark ejo ku munsi wa kane zaremeje ingingo yo kwimurira abariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu mu kindi gihugu cyo hanze y'Uburayi. Iyo ngingo izoha uburenganzira leta kurungika abasaba ubuhungiro mu bihugu baba barafungiwemo aho amadosiye yabo azosuzumigwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaraneguye uyo mugambi wa Denmark. Bavuga kute kubiri n'imigenderanire mpuzamakungu kandi udatomora ingene agateka ka muntu k'izo mpunzi kazokingigwa. Naye iturukanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryashikirije ko umushikiranganji wa mbere wa Denmark yavuze mu bihe byo kwiyamamaza mu matora hamwe no mu kwezi kwa mbere ko yifuza ko Denmark itosubira kubamwo abasaba ubuhungiro. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarashize ahabona ejo ku munsi wa kane umugambi w'incanco za mbere zingana imiliyoni 80 za COVID-19 Amerika izokwiragiza ku isi imbere y'ukwezi kw'indwi kuza. Ibice 75% kwijana by'izo ncanco bizotangirwa mu mugambi mpuzamakungu COVAX wishinze gufasha ibihugu bitishoboye kuronka incanco. Presidansi ya Amerika yavuze ko izo ncanco zizoca mu mugambi wa COVAX zizohabwa ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, ivyo muri Karayibe, ivyo mu bumanuko hamwe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya hamwe na Afrika. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ashimye cyane uwo mutima wo gufasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko rifise icyizere ko umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n'imizi mu mwaka w'2030. Ni nyuma y'imyaka 40 umuntu wa mbere agaragaye ko yawanduye. Ikigo cya ONU cyita kuri SIDA cyavuze ko hafi ibihugu 40 ku isi biriko birakurikiranirwa hafi kugira SIDA izo yagabanutse mu banyagihugu bavyo ku rugero rwa 90%. Muri ibyo bihugu harimwo 9 byo mu buseruko hamwe n'ubumanuko bwa Afrika.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose baduteguriye kaweheje kudushikiriza haya nayandi nibutsa abakunzi b'ijuru rya Amerika kwashaka kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijuru rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijuru rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubunaho. Urwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo hiri mu buseruko bw'u Burundi rwishimiye ico rwita inkabuzo ya leta mu kwitunganiriza imigambi iri kwibatuma bavavanura no kuzera inze mu buzi bwa leta, ariko barasaba bashimitse ko imvugo yozirajana n'ingiro mu migambi imwe babemerera.
Byukuri leta irahimiriza urwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gukorera imigambi yawe ureke kuzera inze. Icyo ni ciza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata umugongo ni kibazo.
Aho ni bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi muri make kandi mu gisata c'impunzi y'abarundi babandanya guhunga ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwera ikibazo c'inzara. Ibi byose turabirambura mu kanya isase muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu tubafitiye muri kano gatondo tugihere mu Rwanda aho bamwe mu bakora bucuruzi buto buto bwambukirana imbibe ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière bavuga ko naho leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hari ingorane zirimwo kutagira impapuro z'inzira zikibabereye inzitizi. Muravyumva mu nkuru ya Jean Baptiste Ndabananiye yavuganye na bamwe muri abo bacuruzi.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye Ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa Ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mama sigera atambuka kubera ibipimo. Presse passe ndayifite ariko kubona gipimo nago byoroshye. Twageze batubwira utari mwishira hamwe nago turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe nuko iby'amashyira hamwe nabonye nta bishobora kubera ubushobozi bukeye. Kiramwe gatangiye ubwa mbere gatangira ku buntu. Bigeze hagati baca amafaranga. No kwinjiramo bagucaga nk'2020 hari naho wajyaga kuguca 30 kandi bakaguca 10. Genagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni cy'amashyira hamwe cyane cyane.
Bafite amarese pasi mashyashya mwabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nkuko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyira hamwe ari abo bari bari kujya kwipimisha bakabangira.
Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,030. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito resepas. Bongeraho ko uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze mbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko yuko twari twishimye ko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12,000 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Ntakazi gahari benshi baricaye
nabonze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Niba ngo nta 12,000 ufite
ndabyo
mugu dukore n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishi kandi bagomba kutuvugana tukambuka ku irangamuntu ku byaba bisanzwe
12,000
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu
umuntu nazatambuka kagigenda
nge nabuza ayo kwishyura rese passe nge narambukaga nkishyura igipimo na amafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavugane aho kugira ngo nzaje nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu
uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na rese passe gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje aba ni bamwe muri bo
nzere twishye twese tumeze nabi kugira twabibona gute
ntabwo urishyira mitiweli kugeza
ubu ndayo nayishye ko ariko ndakoze se uka twa dutunzwe n'umupaka turugwe n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi
njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze ni ukuri ko imana ituma umugore n'abana mbere ngikora nabonaga ng'ibihumbi cumi mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya
ntago icyumweru gishiraho buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe
ijwi rya amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya covid 19 kimara ari impamo baba ari ababasha kwambuka baba ari n'abatambuka bose barishimira igihe cyazamutse aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga ibihumbi bitanu yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona
mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu iyo minsi mirongo itatu iradufasha
twipimishaga ibyumweru bibiri cyo twashimiye leta nuko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutanga azajya yagaruka
twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma Jean Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abarundi zibandanya guhunga ikambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bw'ico gihugu ibi biva hanini ku kibazo c'inzara kibandanya kubugariza hanze ikambi y'agategekanywa Kavimvira hari impunzi zirenga amajana atanu zifuza gutahukanwa mu Burundi mugenzi wacu Vidaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyari vyifashe
Izi mpunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo zikambitse hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu birometero bine uvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uhageze usanga zimwe muri izi mpunzi ziryamye hasi izindi ziri ku ibarabara mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari izindi zishigisha igikoma cyo guha abana Bucumi Denise yari asanzwe mu mudugudu wa 50 mu nkambi ya Rusenda yageze akavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika arashaka gutahuka iwawo mu rugombo kuko yari arambiwe n'ubuzima bubi yari abayemo mu Rusenda
murabona mu Rusenda ntibatupokeza twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakazibara gutuka ngo nimugende iwanyu ngo nimugiriye mwavuye wagenda mu murima w'abantu ngo ugiye gusoroma isombe ukazibona inkoni ku bitugu urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara rero bahisemo kuvugana ati reka twigire kuko hako abantu baguma bapfira ngaha reka tugende n'abasigayo bavuga twe twabuze itike ati twe batwagenda hari abari ko baragurisha impunzi kugira baronke itike yo kubazana
akavimvira akomeje kugera izi impunzi zirimo ziri kwambukira ku kivuko cya Maendeleo na Karundu zemeza yuko zafashe icyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda ndetse ko hari n'izirambiwe n'imibereho itari myiza zibayemo
cyane cyatumye nza naranditswe ngo mpunguke izina ndaribura ibintu byose nagurishije inzara kiranyica n'abana ncanda vuga ati kanekerenze bamaye twadufaranga twose ncandariya njano nkayitike cyane yeje yakabutaha naje mu iboti cyakabutaha mu gihugu cy'u Burundi aho navuki aha turi tunyene twazanye utuntu duke nitwe turi ko turivakisha turindi batuze badutora
bo twebwe turi kwihungura bivanye n'inzara duteba gupokera tukagira ikibazo cinshi ubu mbere twatangira no kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo tucadufata inyiga tuko ryose rero reka turabe uburyo twofuma tujya kugwa iwacu dusabe kuko twasabye n'ubuhunguzi barabutwimye
izi mvunzi zirigwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya Kavimvira zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rike
ibibazo biri ahantu kwatasigitano n'ano kubatambuka amamoto imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara kuburyo atakina amawese bari yaranje bakaje ariko ntibiborohereza ntibabemerera neza nta kintu na kimwe yaba abantu bari ndani bari hanze nta kintu na kimwe kinjya gihari kujya rero bikaca bigorana kugira ngo abantu baronkerashe
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi yemeza yuko izi mfunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira aho izi mfunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cyumweru gitaha gusanti yavuze nimba ari zisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari zavuye mu Rusenda ni kenshi izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika nubwo izi mpunzi zivuga yuko zihunga inkambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icyumweru gishize ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe na Rusenda ni nyuma y'amezi agera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mpunzi mwamenya yuko mu nkambi ya Rusenda habari guha impunzi z'abarundi zirenga 30,000 naho mu nkambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 900 Beda Singavu ku bwaradijwe igihe Amerika ubivira mu tara kivuye
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe igihe Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanabice ku masonga nkitangura rumwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi rurashima ico rwita utwigoro leta ikora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzima butangwa n'iyo leta ariko barasaba ko rimwe na rimwe imvugo zirajana n'ingiro hino nkuru Ijugi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Nkuko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere batanga karorero kunyigisha mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo ihakazi mu gihe baba bafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwihakazi ndetse no kugatanga
ugaruka n'abantu bakunda ko kunezerwa aronse amafaranga yumvira tereka ngure telefone nziza ikangura impozi igezweho ariko kuvaho izo nyigisho leta itangiye kugira ideye irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakwereka yuko niwagura igitungwa ejo kizogushitsa ushobora kugura telefone ikagushitsa ushobora kwigurira ipantaro utarinze kuzerinze abavyeyi canke incuti n'abagenzi izo nyigisho ndiko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute
ariko kandi ubwo gwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ubwo gwaruka bavuga ko batabona ikintu kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi y'iterambere mu gwaruka
by'ukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo rwikorere imigambi yayo ureke kuzerinze icyo ni cyiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni kibazo iyo banki rero bije yaje kugwaruka by'ukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu kugwaruka ruri kukiviru fisi ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika ni isaha by'ukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka sinzi rero yuko yobireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza sinzi uyu mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iriko iratanga ingurane tukaja kuzisaba
ku rundi ruhande hari bamwe mu gwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho ubwo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna
ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu busanzwe twege ino mu karere kino twege bariko barigisha gusinyigisho besi ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke ntituramenya ingene zokora baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahatwa nimba aragiye ko twosaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje ntibafatire ku gitigiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afise
naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro ubwo gwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo
sinovuga ngo ugwaruka niko rurakora ahubwo ugwaruka ruriko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa mugabo uzosanga rutera rudebukigwa kubera uko kuntu leta novuga itariki irabishira mu ngiro n'ingoga na n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu bafite amikoro make dushobore kuronka utwa kideni kugira ngo turisabe bariduhe amaturisubize cya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi bajene turi nayo turayifise nirabe ishire mu ngiro mu maguru masha tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke
ubwo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje
ico gira akamaro kuto kwigoro nuko ugwaruka gwoshira mu ngiro ivyo bikorwa rabwigwa hanyuma na niyo banki y'ugwaruka nayo igashira mu ngiro ivyo yiyemeje imbere yuko itangura ivuga ko itange ingurane kugwaruka rufise imigambi iriko rurakora nibaza ko noneho yotangura ikabishira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi igatera imbere n'igihugu muri rusange igatera imbere
ibanki y'ugwaruka bije Banque d'investissement pour les jeunes mu gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka ntumbero y'iyo banki kwari ukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane ku nyungu nke amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana ugwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashyirahamwe y'iterambere
iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata cha sport imbere yo gusozera ano makuru mu kiringo kiri munsi ya mezi abiri umurwa mukuru wa Japan Tokyo uzokwakira inkino za Olympic naho umwanya utera wegereza haracari igipfungu n'ibizigizigi ku ruhande rwibaza ingene zizotunganywa muri bino bihe vya COVID ya 19 abazitegura bemeza ko atakizo zisivya abanyagihugu b'i Tokyo aho zizobera ziramutse ziba bakavuga yuko badatekaniwe kubera impungenge zikiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umurundi akurikiranira na hagufi nkino aba mu gihugu cy'u Sweden yatanguye amubaza uko abona iki kibazo
Icho ni kibazo kidasanzwe bigoye no kutishura muri uno mwanya kuko uravye twebwe turabikurikirana dukurikirana makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'u Japani ugakurikira makuru ava muri Komite International Olympique nayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategeza kuzokwitaba izo nkino biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zose bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 5 zizohava ziba kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID-19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera ibyo bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenere bamaze kubivamo bavuga yuko iki atari gihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere magara y'abantu bose babuyisi yose bakwitaba izo nkino
turutse abari ko batwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigijweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020 kubwanyu ni kuki leta ya Japan itafashe ingingo zose zikomeye zo kugwanya kiza cha COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobore kuba
kose igihugu cy'u Japan igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi na cyane cyane no kubijyanye no kugwanya ico kiza cya COVID-19 bari bagerageje uko bashoboye ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID-19 kubakira barabona yuko nabo nyine byo batera ikibazo kuko nabo nyine batarashobora guhagarika neza uwo mugera wa COVID-19 hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympiques kubera iki kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba ayandi yungurijwe ku yandi masango aho rero ugacutsanga abagiteze ama minima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahirwe basigaranye ni make cyane
abanonotsi kubganye mwibaza bahagaze he ubandanya bimenyereza haravuga ngo babandanye abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba canke zitazoba abazitegura bo bavuga ku ijana ku ijana ngo zizoba ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye ni kibazo gikomeye kuba nonose ubona muri ibyo byose bahagaze
umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakinyi bakomakomeye isifise benshi barafite amakenga kuri izo nkino nabo nyine basaba baditunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi amagara y'abazoba bari mu Buyapani kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango kandi bongere barazungurize inyuma cyangwa barabe bazihebe barindiriye indi myaka itatu iri imbere mu 2024 ariko rero biraboneka yuko gushika no munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani tarumvikana ijana kwijana n'icyamwe mudamakungu ya komite international olympique kubijanye n'itunganyo y'izo nkino nimba dizoba ijana kwijana cyangwa izo nkino zitadoba iteguro gushika no munsi bitaragaragara ijana kwijana yuko inkino zidotangura kwigenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijana kwijana.
Yego ni kibazo kirimo amahenyu menshi no kurindira mu gihe hasigaye munsi izondwi umunani gusa ngo izo nkino zitangure iTokyo mu Buyapani. Turabashimiye murakoze.
Murakoze cyane.
Akarino gaduce dusozera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro. Mari kumwe na Jo Diane Ninahazwe yakoze ndi Rwema yaraduhagarikiye na Fatuma Dimasi Kalala yegeranije amajwi yacu. Tuzaza kongera mu biganiro biri imbere mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza manyi no mu byanyu mwongera mutangura weekend nziza.